Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kazi murano makuru yo kuri uyu wa kabiri mudukundire ariko yahere ku nkingo nkuru nkuru ziyagize nyuma y'ubwicanyi bwahitanye abapastori babiri bo mu ishengero Ezebu hari abapastori 11 b'iryo shengero nyene bahagaritswe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza Ugasu munani bwarasambuwe n'abasirikare muri Kitaza mu ntara ya Rumonge. Abasirikare bawusambuye bamenyesha ko buri mu bishobora guteza umutekano muke ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika. Mu ntara ya Rumonge kandi havugwa ubukene bw'igitoro aho atastation imwe gishobora kubonekamwo impungenge z'uko ibiciro bishobora kuduga mu bintu byankenerwa ni nyinshi nongeye kubaha ikadze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru yacu tuyahere mu yavugwa mu mutekano muke abapastori 11 bishengero Ezebu bahagaritswe bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa y'userukira imbere y'amategeko iryo shengero mu Kanyosha mu mpera y'indwi iheze Cyankurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano amenyesha ko amatohoza yatanguye tumutega amatwi.
Bise jo bundi yuko hariho abapastori bishwe barashwe ngaha nyine mu gisagara cya Bujumbura muri Kanyosha twagira tumenyeshe abarundi n'amakungu yuko rya barari giheza kugwa amatohoza yashiye atangura ushuko no munsi turiko turavugana hariho abavyagirizwa batari bake baza baramaze gufatwa. Aba pastori nyene ahanini ngaha mu gisagara cya Bujumbura hari abashika batatu bafashwe na hariya mu ntara ya Makamba hariho abapastori bashika kuri 8 bafashwe bakaba bari kubagirizwa ko aribo bari inyuma yari ryagandagurwa amatohoza cyari ko arabandanye kugira ngo uwo wese yo bari inyuma yari buriya bubisha ahagarikwe maze ashikirizwe ubutungane.
Cyankurikiye amenyesha kandi ko hari abantu batatu bafashwe n'igipolisi cy'u Burundi kuwa 30 Ntwarante muri bo babiri n'abapastori uwundi n'umukenyezi bose bari mu rusengero Faith Miracle Central Church FMC bagirizwa kwiba abanyagihugu babicishije mu ruyeri. Cyankurikiye avugiye igipolisi cy'u Burundi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru akaba yamenyesheje ko amafaranga agera ku miliyaridi y'amarundi ariyo yafatiwe kuri banki yabo.
Pastoro mu rushengero barashizeho ikoperative hanyuma iyo koperative bamaze kwishyiraho yari koperative yategeza gukorera mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi ikaba yari ifite icyicaro cyayo ngaho mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha mugabo ikaba yariko irajya gukorera ngaho mu gisagara cya Bujumbura mbere no mu ntara za ruguru nka za Cibitoke, Bujumbura, Rirare, Ngozi yaza imaze gushikayo n'ahandi. Hanyuma rero atanu umwe babisavye baciye bagenda buguruza irindi shirahamwe iryo barimeze nk'ibanki yo gutoza amafaranga yitwa Groupe Mado Finance Sociale Nduza. Ntibagiyuguruje byifunze amategeko kuko nta ruhusha bigeze barironkera. Hanyuma baca batangura kuza kwigisha baciye kuri iri shengero ryabo abene gihugu babasaba yuko boza barashiramwo amafaranga muri iyi banki yabo nshasha bati amafaranga uzanye inyuma y'ukwezi ushugaruka bagashaka guha agwijije inshuro zitatu. Aha rero turiko turavuga bari bamaze kwegeranya amafaranga atari mako ayo abako barakora itsohoza biboneye asanzwe ariho ubundi turiko turavuga ari ku makonte yabo angana n'umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi kuko abo bayakasi bake kuko abanywanyi babo turavye mu mpapuro abarenga amajana 4. Aha rero igikorwa cy'igipolisi mbere tunakeza cyane cyakoretse mu gihe bano bantu burya bari bimirije guhungana amafaranga rero tubiravye biraboneka neza yuko bano bantu bakoze ivyo tudasiba kwihaniza bimwe byo gushaka gutunga mu mwanya isase bimwe bita escroquerie en pyramide mu rurimi rw'Igifaransa. Ni ukuvuga ubu rero uno munsi rero biratangaje kubona bikogwa n'abantu bitwa yuko bavuga yuko ari abakozi b'Imana. Cyo twobwira bene gihugu ubwa mbere na mbere hoho nuko bosubira kurikanura.
Mu gisata c'ubutungane naho abanyororo bituye umushikiranganje w'ubutungane ngo imanza baciriwe zisubigwemo hari mu mpera z'umwaka w'2020 intumwa z'umushikiranganje zaragiye kubumviriza ariko bararindiriye inyishu amasahera mu nzira. Mu ishyirahamwe Akat Burundi bavuga ko bibabaje bagasaba ko umushikiranganje w'ubutungane yo kwibishoboka byose agaha inyishu abo banyororo kugira bicare bazi ko urubanza rwabo banse ko rusubigwamo canke ko bavyemerewe aho kwicwa indeka bagende kandi bari mu munyororo udasiguritse kuko iyo nyishu itaraboneka. Umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi arongoye igisata c'amategeko muri Akat Burundi.
Abanyororo bari bituye umushikiranganje w'ubutungane bamusaba ko imanza zabo zosubirwamo ibyo bita procedure de revision. Barababazwa cyane n'uko imanza zabo zimaze igihe kinini mu bushikiranganje atanyishu bararonka ku byo basabye. Imanza zimwe zimwe zirarenza imyaka itandatu. Mu kwezi kw'12 mu mpera z'umwaka w'2020 abo bari bituye ubushikiranganje bari bibaza yuko ibyo bintu bigiye kuja mu ngiro bakumvirizwa hanyuma bakamenya inyishu ku vyo bari basavye. Aho vyari bivuye ko ubushikiranganje bw'ubutungane bwari bwagize isekeza aho bavuga yuko bagira barabe ibirarane vy'imanza biri mu bushikiranganje aho basaba isubirwamo ry'imanza. Aho rero abahanuzi b'umushikiranganje baragiye mu mabohero atandukanye mu gihugu bumviriza ivyo abari babituye banditse babumviriza. Ikibabaje rero nuko uno munsi imanza nyinshi benshi muri abo bari bituye ubushikiranganje kandi bumvirijwe muri ico kiringo n'ubu bataramenya ico ubushikiranganje bwa bwashitse ko kuvyo babushikirije kugira ngo babahe inyishu kuvyo bari basavye. Twebwe rero tubona yuko mwanya ari muremure cyane ugaca dusaba ubushikiranganje bw'ubutungane ko gukora uko bushoboye kose kugira ngo izo manza zive mu nzira ababituye bamenye uko bemerewe ibyo basaba canke atabyemerewe kuco zirashobora kubafasha ku munyororo baba ariko bakamenya yuko naho babankiwe bariko bakora umunyororo n'igihe uzorangirira.
Abanyororo nabo bo mwibohero ya Gitega barashimishwa no kubona inyuma y'imyaka ibiri bahagaritse iyo kuja kubaramutsa kuva kuri uyu wa mbere barasubiye kureka abaja kubasuhuza. Bavuga ko iyo baronse ababaraba baheza bakaruhuka ku mutima kandi ko muri ibi bihe by'ubukene bw'ifungurwa mu wabohero abafise inshuti ziheza zikabagemurira bakabona kuronka gahengwe. Ubu naho dukubitire mu manuko bw'u Burundi aho ubwato bw'abarozi buto buto bushika 8 bwasambuwe n'abasirikare ubundi burafatwa kuri uyu wa mbere. Ivyo vyabereye muri zone Gitaza ya komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Abarovyi basamburiwe ubwato barifumbereje aho bwafashwe nabo basaba kugombora babanje gutanga amafaranga. Abasirikare bavuga ko ubwo bwato bushobora gutuma haba umutekano muke mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Inkuru twateguriwe na Josephine Jones Nkunzimana.
Abo barovyi bo mu Gitaza bakoresha ubwato buto buto bita amavodoro bavuga ko baguye mu gahundwe babonye intwazangabo irongoye abasirikare bari ku kirindiro caho itanze itegeko ryo gufata no kubasamburira ubwato. Ubwato bwasambuwe abo barovyi bavuga ko bushika 8 ubutasambuwe nabwo bwarafashwe kugira nyine bwo abusubizwe abanza gutanga amafaranga.
Ngo ashoka irarangara mu mato y'abarozi yitwa Banengayi akoresha utu twato duto duto kudubondoro bagendamo ari umwe cyangwa ari babiri hanyine mu meya hanyine mu Gitaza benshi ngaho bita kumisanga benshi yazana abasota baramera gura hasigaye baratwara hanya mu meya hanyine ibice bigerera ayo batameraguye umuntu agiye kubutora kubugombora mwene bwo arahamahera kweza mene kihugu ni kwa soa no kiutaribi kukuma fatwe ni nyota soa za kwisa na kanya kumarofi mbohama herangu kuhuku mbwiniri
abu basirikare ubwo bwato babusambuye bavuga ko bushobora gutuma haba umutekano muke abo barovyi ibyo barabihakana bavuga ko basanzwe bafite inzego zibarongoye kandi bafite n'ibyangombwa nk'amabaje ikindi bavuga nuko ngo imbere yuko ubwato bwabo busambugwa batigeze bagishwa inama
yereje kwasaba mate yacu barayibaneraguye bayagarukanye kabisa kuko nibiga batugishilama ki ayo mate yanyu ni miyakura ahantu na depoza amugerera kuri saga yaza bahanyene hanyene mumwe hanyene pesa ibyo ntibigeze babitumenyesha komite irahari ijeje kuburozi irahari ntiyigeze bitubwira nta tangazo twigeze twumva mugabo kwihubasa yemera kumato y'abanyagihugu bakameragura ubwato buragoye akakato gatoyi ubu karahagaze ku bihumbi amajana abiri canke amajana atatu uravye ubukene bwifitiye tutwasi twari tudutunze twagihe irasiyo demokarasi y'imbegete twabuze ico tuvuga n'ico duhora ntayihubaze umutekano nta na buhoro buhoro ibicuranga byose twarabitanze turabifite amabaje imigira ibiki
Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone General de Brigade Venant Bibonimana batazira gatovyi arongoye abasirikare bagwanira mu mazi canke umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke ngo batange umuco kwisambugwa ry'ubwo bwato bw'abarovyi bato bato bo mu Gitaza bikozwe n'abasirikare.
Inzamba
tutandukire igisata c'impunzi gusubiza iwabo ku nguvu abantu baje basaba ubuhungiro atakindi bagirizwa ngo n'uguhonyanga amategeko mpuzamakungu yerekeye impunzi uko niko Chauvinot Mungwengezo arongoye umugambwe w'ipedezigama ibanga bibona akabivuga yiyamiriza ingene leta ya Tanzania iherutse kwirukana abarundi bari baje muri ico gihugu gusaba ubuhungiro mu ikambi y'induta muri ico gihugu. Chauvinot Mungwengezo avuga ko ico gihugu ca Tanzania bitewe bitebuke kizobibazwa eka mbere ngo kizobazwa n'ayandi mabi yose kidahengeshanya gukorera impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu. Reka tumutege yome
ubwami na mbere tuvuga ko amategeko ariko arahunyangwa Tanzania irikirahunyanga amategeko agenga impunzi iyo abanyagihugu bamaze kubona ko umutekano canke agateka kazina muntu katubahirijwe mu gihugu runaka baca bafata inzira bagahunga bahunze rero hari impamvu babahunze nico gituma ubwamera mbere imbere y'ukwirukana bateza kwanza kubakira bakabandika hanyuma bakamenya rero kubashira mu bandi. Mu musanzu rero iryo ni kosa rikomeye cyane Tanzania iri kirakora. Tumenyereye ko Tanzania kuva na kera na bindi yane yakira impunzi ugataka kayo, ariko ko bogera kuri iyo ntambwe yuko birukana abantu ariho bagihunga umutekano ubabangamiye hama bakaba ndetse uretse kubangira bakabirukana ni icyaha gikomeye cyane gihanwa n'amategeko mpuzamakungu washaka. Kuko iyo hari amategeko nk'ayo agenga impunzi aba ateza kubahirizwa n'amareta, nuko rero ayo mategeko umugihe aho nyanzwe icyo gihugu gishobora gufatirwa ibihano. Ikigira kabiri kiriko kiragaragara nuko leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda na leta ya Tanzania bicuditse rwose ku kibi kijanye no guhohotera agataka kazina muntu na cyane cyane guhohotera impunzi z'abarundi. Icyo cyaha kigiye mu bindi bimaze imyaka biranga Tanzania nuko kuntu itabona ko impunzi z'abarundi zikwiye gufatwa neza. Kimwe gusa kiri ngaho nuko Tanzania icunditse n'u Burundi mu rwego rubisha bwo gufata nabi guhohotera impunzi z'abarundi ziba zihunze ikibi zikoregwa ziba zihunze urupfu.
Ujejwe gutanga ifumbire muri zone Gitaba hamwe n'ujejwe ububiko barahagaritswe mu mabanga na buramatari w'intara ya Makamba bagirizwa gushaka kunyuruza igice c'itoni y'ifumbire. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'indwi bari bamaze bari mu minwe y'igipolisi aho i Makamba. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Ujejwe gutanga ifumbire muri zone Gitaba ya komini Makamba hamwe n'ujejwe ububiko bw'iyo mwavu wa kijambere barahagaritswe muri ako kazi na buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirajana kuri uyu wa gatanu heze. abo bakaba bahagaritswe mu kazi ko gutanga ifumbire mu gihe mu ntango z'iyo ndwi nyene bari bahagaritswe n'igipolisi kumvuza amatohoza. Abarimyi bo ngaho muri zone Gitaba akaba aribo bagize uruhare kugira iyo fumbire ingana n'igice c'itoni yari bagenewe n'inyuruje n'abo bakozi ba zone bakoranye na bamwe mu badandaza b'imakamba. Abo bahagaritswe mu kazi na buramatari bari babanje gufatwa n'igipolisi bakaba bahavuye barekugwa inyuma y'iminsi ibiri bari bamaze mu gasho k'igipolisi ngaho muri komini Makamba. Iryo rikugwa rikaba ryateye imari mu barimyi mu gihe bari bafatanye itonga bagaca barekugwa atagihano bahawe. Ibyo ngo bikaba ari byo vyoba vyatumye buramatari w'intara ya Makamba yihagurukira wenyine kuja kubahagarika muri ako kazi. Abo barimyi kandi baranigura ukuntu abajejwe intwaro ngaho muri zone Gitaba na cane cane Prosper w'amahoro aronguye iyo zone bavuzwe muri iryo tohoza bakigeze babazwa haba mu gipolisi canke kwa buramatari w'intara ya Makamba imbere yo gukura mu mabanga abo bari bajejwe gutanga ifumbire. Abo barimyi bakavuga ko iryo nyuruzwa ryahora ryama ryabaye rikingiwe ikibaba n'abo bajejwe intwaro cane cane arongoye iyo zone. Aho bakavuga ko ifumbire yagenewe iyo zone yama yaje gupakirwa n'abadandaza bavuye mu yandi makomini nka Kayogoro n'abo bagasigara batumarariwe kandi yitwagwa yabigenewe abarimyi bo muri iyo zone. Aho bakavuga ko bama babishikirije abatware bo ngaho ariko ntihagire ingingo ifatwa. Kuri ivyo bagirije kurongoye zone ya Gitaba Prosperando w'amahoro twamurondeye kuri telefone ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Vanessa Muhiteka hasubiye kwibonekeza ubukene bw'igitoro mu ntara ya Rumonge kuva ku Imana uheze na station imwe iyo muri iyo ntara ifise igitoro. Abagendesha ivyuma binywe igitoro bakababazwa nuko niyo kibonetse gitangwa nabi kandi abajejwe intwaro n'igipolisi barorera. Ni inkuru ya Beni Akserakana.
Amakuru radio inzambi kuranga mu ntara ya Rumonge atumenyesha ko kuva kuri uyu w'Imana abakoresha ivyuma binywe igitoro bamwe bamwe bamaze kubibika kubera iryo kena. Ayo makuru akavuga ku munsi wa gatandatu amastasiyo atarenga abiri ariyo yari yaronse igitoro. Abanyagihugu bakanegura ko n'utwo duke twatanzwe nabi cane. Bavuga ko hari n'abatondanye ingunguru bakanyosha igitoro cinshi kandi atawuzi iyo kiba kijanywe. Ikibabaje nuko ivyo biba abajejwe intwaro n'igipolisi barorera. Ubu kw'isoko ryo mu Kinywabi nk'uko ayo makuru avyemeza iritiro n'igice bigeze ku mafaranga ibihumbi cumi. Ikena gico gitoro rikaba ryatumye n'amafaranga yo kuyunguruza aduga. Aho ragendwa ku mafaranga amajana atatu, ubu hakaba hariho igihumbi. Iryo kena gitoro ntiriri mu ntara ya Rumonge gusa no mu gisagara ca Bujumbura nuko. Aho bagenzi bacu baciye kuri uno wa kabiri mu gitondo ku mastasiyo atandukanye nta nima ryaharangwa. Nko kuri station d'Esta iri ku ibarabara ryitiriwe Moso, co kimwe no kuri station yitiriwe Mogas, iruhande y'inyubako ndangakaranga y'Abafaransa nta gitoro cari gihari. Eka na station Interpetrole benshi bita kwa katikati naho nyene kwa ruko. Amakuru dukura aho mu gisagara akatumenyesha ko igitoro gisigaye gitangwa mu ijoro ariko ku rugero ruto cane. Mwomenya ko hari haciye ukwezi kose hari ubukene bw'igitoro ariko kikaba gisubiriye gukena inyuma y'iminsi mike cane.
Arakoze Beni Akserakana. Nino kuri ubwo bukene bw'igitoro bwibonekeza mu Rumonge dusozere ano makuru mwakoze kudutega amatwi. Mwari kumwe na Josine Kaze, mugira amahoro iwanyu naho ubutaha.